ibidandazwa leta y'Burundi yihutiye gukingira n'isukari n'iminyobwa vya Belarus ibi ndetse byari bimaze iminsi bikenye mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaje n'amahinguriro Glorios Ntibarutahe yagabishije abadandaza ko bokwiyubara ntibikike mu kiza mu kuduza ibiciro mu gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka.
Mu ntumbero yo kubahiriza akarangamutima k'umudandaza, akarangamutima k'abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, bisabwe ko atamudandaza yo kwikika mu kiza mu kunyegeza ibidandazwa canke kuduza ibiciro by'ibidandazwa muri iyi minsi mikuru. Abadandaza ibinyobwa bya Brarudi, isukari ya Sosumo n'ibindi, musabwe gushira ku isoko ibicuruza muba mwahawe atakura abantunzi. Abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, musabwe kubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza na cane cane kubava mu ntara baja mu yindi.
Ndetse hanashizweho n'ibiciro ntabanduka by'ibiribwa nk'inyama, aho ikiro kimwe kiri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 12 bivanye n'ingene zimeze. Ikiro cy'isukari cyashizwe ku 2,500 y'amarundi, n'ibiciro ntarengwa by'ibinyobwa vya Brarudi byashizwe ahabona. Yamara mu masoko atandukanye hari abadandaza bari bamaze kuduza ibiciro cyane cyane iby'ibiribwa. Aba nabaganiye n'Ijwi rya Amerika mu isoko i Bujumbura.
Hari konfere n'ibibiri ubushaza bwa duze bwahora kuri hagati ya 2,500 na 2,000, ibiharage byagumye kuri 2,500, bindi byose bisibaye cyahoraga.
Nkagiye nka mu bitunguru mbona ibiciro byagumye uko byari bimeze, nta byaduze nta byagabanutse. Ibizera nizo zari bisa n'izo byabonetse cyane, ariko byongeye kubura gatoya. Mbuga ntibyaduze igiciro kinini, byaduze 200,000 yonye, twaba tuguze 100,000 tuba guzishyira 100,000. Rujya yagumye ariko nyine uko byari bimaze iminsi abimeze.
Kwe nka mobe ahora ku 900 ubona 800, ibi byahora ku 1,000 ubona 900 ubaga yakosti cyane byagira ko rukije na cyane ndahora kuri 95 ubona 105 kijumbu yahora ku 800 ubona 400 byo muri akarere njumbe nterereye mu mura ibiciro turiko turabikurikiza kubera uko biva ruguru ku biciro gitoya nje tumenye ngere tupunguza kubaguzi bibaye n'ingere twatwaranguye.
Kubazorenga ku ngingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro, ibihano birategekanijwe kandi n'amaso yo kubacungera ni menshi nk'uko umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabimenyesheje.
Tuboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abenegihugu kumenyesha abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara mu gutanga amakuru kuri abo bose bokwikika mu kiza mu kuduza ibiciro, kunyegeza ibidandazwa canke kutubahiriza akarangamutima k'ibisata bakoreramwo kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Tuboneyeho kandi kumenyesha abiyunguruza mu miduga rusangi ko mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abandi cyashyiza coronavirus bisabwe kwambara agapfukamunwa mu miduga.
Mu bihano bitegekanijwe harimo gutanga ihadabu hamwe no kugarirwa urudandazwa canke gufungwa ku badandaza. Aho ni mu gihe mu minsi mikuru irangiza umwaka nka Noeli n'umwaka mushasha bimenyerewe ko abadandaza baduze ibiciro ku biribwa vya nkenegwa n'impuzu cane cane iz'abana. Yamara ubu leta yatangaje ko iyo ngeso ari mbi kubera n'amikoro y'abanyagihugu atabayiyongereye. Pierre Clavier, Inkuru, Kigali, ku Bijwi rya Amerika.